Charles Makoto.
Dorine Uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramutse cyuti namwe bakunze muteza amatu ibiganiro vya radio isanganiro ndabahanikaze muri ano makuru agizo hanini ingingo nkuru nkuru zikurikira mu ntara ya Ngozi havugwa abantu barenga 10 bari mu minwe y'igipolisi imvugo n'amatohoza ku rupfu rw'umuntu yishwe muri yo commune muraja kuvyumva muri ano makuru igenekezo rya 10 gitugutu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara zo mu mutwe mu ntara ya Gitega abantu barenga 3000 ngo baramaze kwakirwa bara avugwa mu kigo kigura mwene izo ngwara turabafitiye na tuyaga umukenyezi ahitu yagira ku iterambere ry'umukenyezi biciye mu mashira hamwe idoni mukanya sangwe kaze isanganiro ndasubiye kwaramutsa no makuru tuyare mu gisata cy'umutekano abantu 14 harimo icegera cy'urongo uyu mugambwe senere muri commune Busiga mu ntara ya Ngozi bari mu minwe y'igipolisi cinyamirama bi muri iyo ntara kuva ku munsi wa kabiri bariko babazwa kuvyerekeye urupfu rw'umuntu yishwe haraciye iminsi 5 muri iyo commune mu gipolisi bakavuga ko bariko bagira amatohoza ngo bamenye ukuri kuri urwo rupfu Apolinaire Muzagara.
Nkuko inkuru ziva mu gipolisi no mu ntwaro zibivuga, uyitavye Imana yahamagawe n'abantu baje ku irondo amaso ababayayo yatowe ikiziga bukeye aho yaba ku mutumba mu Nyange wa zone mparamirundi muri komine ya Busiga hari ku igenekerezo rya 5 z'uku kwezi kw'icumi. Amatohoza atanguye hamaze gufatwa kuva kuri uyu wa kabiri abantu 14. Icegera cy'urongoye umugambwe senere muri iyo komine ya Busiga Obede Nyabenda nawe havuye afatwa kuri wa gatatu irijoro akaba yarimaze hamwe n'abo bandi 13 Benjamin Hitimana umunyamabanga w'uwo mugambwe mu ntara ya Ngozi yemeza ko bose ari abanywanyi ba senere agatangazwa n'uko aribo bafatwa kandi ngo atantambara yabaye hagati y'abanywanyi b'uwo mugambwe n'abandi mu ijoro gihe uwo muntu yitaba Imana. Komiseri Mukoko Edouard arongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi amenyesha ko abahagarika ngo babazwe badafatirwa umugambwe bo barimwo ko ahubwo bariko bafatwa nk'umurundi wari we wese nk'uko vyama amatohoza aheze uwera gataha wagirwa n'icaha nawe agahanwa hakurikije amategeko. Ngozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro.
Apolinaire Muzagara tugukengurukira umushikiranganji w'umutekano ariko yishura ku bibazo by'abashingamateka bijanye n'ibiza bikunda gushika mu gihugu. Komiseri Alain Guillaume Bunyoni yamenyesheje ko muri rusangi hakunda kwibonekeza ibiza ivuye kwihindagurika ry'ibihe nk'uruzuba rwinshi canke imvura igwa nabi ibiza bivuye kuruja n'uruza n'ibindi bihugu nk'ingwara ya Ebola. Uwo mushikiranganji akamenyesha ko bafise amashirahamwe atandukanye n'ibindi bisata vya leta nka Ijebu canke yigenga nka Croix Rouge bafashanya mu gukinga no gutabara iyo ivyo biza vyibonekeje. Isanganiro ano makuru yacu tuyabandanize mu gisata cy'amagara y'abantu bitigira iby'abagwaye ingora zo mu mutwe bitera vyiyongerekana mu ntara ya Gitega no mu ntara bihana imbibe nk'uko bishikirizwa n'abaganga bakora mu kigo kivura izo ngwara c'Igitega. Kuva gitanguye gukora mu mwaka w'2011 gushika ubu ico kigo kikaba kimaze kwakira no kuvura abagwayi nk'abo 3,880 bagasaba abagwaye ingora zo mu mutwe kwivuriza mu bigo vyabigenewe bagifatwa aho kuja kwa Rumenyi. Ni mu gihe kuri uyu wa kane igenekezo rya 10 gitugutu amakunga himbaza umunsi wahariwe ubuvuzi bw'ingwara zo mu mutwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Gerard Nibigira Igitega.
Ibitigiri biva mu kigo kivura ingwara zo mu mutwe c'Igitega c'abafurera b'urukundo byerekana ko kuva icyo kigo gitanguye mu mwaka w'2011 kugeza ubu kimaze kwakira no kuvura abagwayi b'ingwara zo mu mutwe 3,880 kubw'abakozi babavura muri icyo kigo. Ibyo bitigiri ngo ni binini cyane ibica byerekana ko ngo ingwara zo mu mutwe zigwiriye kandi zitera ziyongera mu ntara Gitega no mu ntara bihana imbibe ahasanzwe hava abivuriza muri icyo kigo. Umuyobozi ajeje ivyo abatunzi n'abakozi muri ico kigo Furera Wiraze ndemeye akavuga ko ivyumviro vy'abanyagihugu bamwe bamwe bibaza ko ingwara yo mu mutwe itegwa n'ibisigo amadayimoni uburozi n'umuvumo kandi ko ivugwa na barumenye biri mu bituma izo ngwara zitera zigwira ahangwa ni kubera ko iyo abagwaye ingwara yo mu mutwe bagiye kwivuza kwa rumenyi ingwara itera ikomera ahubwo aho gukira kuko ngo ingwara zo mu mutwe zivurirwa mu bigo bibigenewe asaba ahubwo abantu bafise ababo bagwaye ingwara zo mu mutwe kubazana kubavuza mu bigo vyabigenewe batarasinzikara kugira ngo vyoroye kubavura abakozi bavura abagwaye ingwara zo mu mutwe bo muri ico kigo kivura mwe n'izo ngwara cigitega bagasaba abahivuriza gufata imiti bakurikije impanuro bahawe na muganga ikibano n'imiryango irimo umugwayi wo mu mutwe bigasabwa kumufata neza kumwitwararika aho kumuturubika no kumuharira ivomo igitega Jane bigira ku bwa radio isanganire
Jane bigira tugukengurukire ngai igitega ku isaha 6:33 nibira no makuru yacu tuyabandanize mu gisate cy'ubutungane bw'inyuma y'intambara amajambo abibugwanko ashikizwa na bamwe mu banyepolitike ngo yoshora gutuma abarundi basubira mu ndyane nkizo muri kahise bishikirizwa na bamwe mu bashinga amateka igihe hari mu igihe bari mu nama yo kuri uyu wa gatatu yo guhanahana ivyiyumviro hagati n'inama nshinga amateka n'umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe urongoye umugwi severe akavuga ko bagiye hamwe n'izindi nzego hamwe n'abarongoye abandi muri politike bashobora gutangira izo mvugo zigahagarara inkuru mugezi wacu Ronera Muco
Inama yo guhanahana ivyumviro yahuje kuri wa gatatu mu guseve hamwe n'inama nshinga amateka bamwe mu bashinga amateka bagarutse ku mvugo ibibugwanko ngo kenshi ikunda kuva mu ntambara mu nshinga amateka akaba n'icega ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka hagatogwasa akavuga ko hamwe atacokogwa kujanye n'imvugo ibereye kwa nyepolitike ikogo co guhuza abarundi kikiri kirekire
uyu munsi avec les réseaux sociaux hari abantu qui se permettent de n'importe quoi yo rero umuntu avuze ibintu negatif yitwaje ko
ko numushinga amateka Joki Chantal inkuru nziza abona kwakuye gushigwa ingufu mu gahemiriza kubijanye n'imvugo itajyanisha
kwijanye politique bamwe barashaka gukoresha kugira ngo bibaze ngo bagabanye electoral ariko basanga ko baragabura babandi twotwara icyo niyo dakora cyo yemwe kinonosora kugira ngo mudufashe byukuri bituze tubigwemo cyane gaza bigwamo
urongoye mu guseve Pierre Clavier ndayicariye akavuga ko uruhara rwa mbere mu bijanye no kwirinda imvugo mbi ishora kujyanisha abarundi rufise abanyepolitike
twebwe aho tugeza umugwi severe natwe turabona ko amajambo kenshi mabi ari yategura ingwano ko twamaze kubona ko amajambo mabi aho yagejeje uburundi umugwi severe rero uzobigarukako ariko ibanga rya mbere n'abanyepolitike
muri iyo nama bimwe mu byo umugwi severe usaba abashinga amateka bava mu migambwe itandukanye no mu ntara zitandukanye no kumenyesha ubutumwa bw'uwo mugwi kugira abanyagihugu bashobora gutanga amakuru kuvyo bazi muri kahise
Ornera mucu tugukengurukira no makuru yacu tubananize mu gisata c'ubutunzi amaritira renga 200 y'igitoro ca essence ca magendo niyamaze gufatwa n'igipolisi gikorera muri commune Rugombo intara ya Cibitoki mu kiringo kitarenga indwi zibiri kubwurongo igipolisi muri yo commune OPPE Wilfredi Nduimana amenyesha kwifatwa gico gitoro ca magendo riri mu ntumbero yo kugwanya impanuka zishobora kwaduka mu gihe bagicururiza mu mihana avuga kandi ko ico gikogwa kiriko gikogwa mu komine yose agize intara ya Cibitoki akanagabisha abacakubiri n'amategeko ko bazohanwa kandi ko ico gitoro gica kigurishwa icamunara amafaranga akaja mu kigega ca leta abagicuruza bobo babona ko bariko bararenganywa ngo kuko bafasha mu kuronsa ico gitoro abagikeneye mu gihe hashobora guhera indwi zibiri ico gitoro kitaboneka ku mastasiyo bagasaba gusubizwa ico gitoro cabo tukiri mu ntara ya Cibitoki haribonekeza ubukene bw'isima ku mugwa mukuru w'iyo ntara aho umufuko w'isima ugugwa hagati y'ibihumbi 30 na y'ibihumbi 335 abakeneye isima bagasaba ko urudandazo rwa gwiyo sima go kurikiranwa muri buseko hoho bakamenyesha ko isima igumikogwa kandi abaranguzi bayironswa nkuko vyahora Alex Ndayiragije
ubwo bukere bw'isima buseko ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoki bumaze ndu zirenga zibiri ubu rero aho kugugwa amafaranga 25,000 umufuko kugugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 335 nawe nyene kuri magendu amashantiye y'ukubaka kene isima asa nayahagaze abariko barubaka kidoga ko iyo sima itaboneka mu madepo kandi baguma babona bikamyo biguma birahengana biva mu ihinguro buseko bitwaye iyo sima abo bitoga rero bagasaba ko idandazwa ry'iyo sima yokurikiranwa inkuru dukura mu ihinguro buseko mu ntara cy'ibitoke y'umuntu atashatse kumenyekana izina zimenyesha ko isima iguma ikogwa kuri kwamye ariko batamenya abadandaza bayisohokana iyo baca bayijana ahora agatanga karorero ko umudandaza ayisohokanye ejo yateza kuyitanga aha mu cy'ibitoke mugabika bitashitse mu madepo yaho mu cy'ibitoke Alex Ndayiragije radio Isanganiro
tuve mu cibitoki dukwitire mu ntara ya Karusi abarimyi bo muri yo ntara bari doga ko bamaze iminsi bataronswa umwavu barihiye mu gihe citera kiriko kirarengana nkuko vyemezwa n'abafundi bindimo mu burere butandukanye bw'iyo ntara bamwe mu bastanteri bavuga ko batakironka ico basigurira abanyagihugu ivyo babishikirije mu nama yo ku munsi wa gatatu aho abatwari yo ntara abarongo ya makomine bajejwe uburimyi kuva ku tumba bariko basigurirwa ibijanye n'itanga ry'umwavu bita fomi wasubiriye uwahora uva hanze y'igihugu umuyobozi ajeje ubudandaji arahumuriza abo barimyi kuwo mwavu ugiye kuboneka Blaise Pascal Kararumiye
Abastanteri barongeye amakomine y'iyo ntara ya Karusi co kimwe n'abajejwe uburimyi kuva mu ntara gushika ku mitumba mu mitumba 145 igize intara ya Karusi barashikirije muri iyo nama amakenga bafise kuri uwo mwavu mushasha bita fomi amakenga bavuga ko batugwa n'abanyagihugu bajejwe ayo makenga gafatira kuba batari nabwamenye ingene uwo mwavu koresha abandi nabo amakenga gafatira ku bukene bw'uwo mwavu mu mazone y'intara ya Karusi umwe mu bastanteri kiriza ko ubu barengewe cyane n'ingene abanyagihugu babitura ngo kubera umwavu wa Kenya bakavuga ko muri iki gihe abanyagihugu bashobora gutonda ku biro vya zone imisi ibiri irenga ngo ariko ntibaronke uwo mwavu ngo mu gihe bafise ubutike barihiye ko uwo mwavu abafundi bindimo nabo nyene bati n'uburonso uwo mwavu ntibaronka ingene babasigurira ku ngene yoheza kawukoresha bakavuga ko hari n'abamaze guteragira badakoresheje umwavu kubera kuwubura canke kuba batazi ingene bo gukoresha umuyobozi w'ubudandaji muri iryo hinguriro fomi urikora uwo mwavu wasubiriye umwavu wahora ukoreshwa uvuye hanze y'igihugu asigura ko arico gituma bateguye iyo nama ihuza abantu bose bafise uruhara mu burimyi mu ntara ya Karusi co kimwe n'umujejwe ubuhinga hamwe no kwigisha uwo mwavu mu gihugu baramenyesha ko ivyigwa kuri uwo mwavu bikibandanya ngo ariko abanyagihugu bohimirizwa bagatangura kuwukoresha muri iki gihe cirima kubukene bwo mwavu bamenyesha ko bagiye gukora ibishoboka kugira ngo uwo mwavu ushobore kuboneka ngo igihe kitararenga bakamenyesha ko buri munsi mu ntara hazoboneka ikamyo y'uwo mwavu bagasaba abajejwe intwaro n'igipolisi gukora ibishoboka uwo mwavu ntunyuruzwe Ikarusi Karanume Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
tuyagu mukenyezi
amashirahamwe afasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo amashirahamwe afasha mu iterambere ry'umukenyezi bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi bo ku mitumba muzima muri komine n'intara ya Bururi bari mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana abo bavuga ko ubu bashobora guterera mu iterambere ry'umujyango Edouard Niyunge ko umuhuzabikorwa mu ishirahamwe FVS Ami des Enfants mu ntara ya Bururi ashikiriza ko iyo ntambwe abo bakenyezi bageze ko yavuye kunyigisho bagiye bararonswa n'iryo shirahamwe Idonido na Vestine Butoyi
abo bakenyezi twasanze ku mutumba wa muzima muri komine n'intara ya Bururi bahurikiye mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na yanawe nuze basanzwe badandaza ibifungurwa bitandukanye harimo imboga n'inzoga z'ibitoke bemeza ko umutahe bawukuye muri ayo mashirahamwe barimwo ubu rero bimwe mu byo bafasha mu iterambere ry'umuryango umwe muri bavuga ko amaze kugura inka
inka narayiguze iri muhira tugahetse ibindi bikorwa byose umuntu akaza akabirangura by'urugo byose turambara muzo umuntu akagura ahantu umuntu akabagurira nta kintu nakimwe umuntu novuga ngo nta umuntu akena kandi niyo uramutse uzazani burashobora kuza naha haramuke umunsi wa mbere kaza uti nimungurane 5000 bakabiguha
iyo ntererano y'umukenyezi mu iterambere ry'umuryango irashimishwa na bamwe mu banega babo bakenyezi ngo kuko iyo umugabo atari hafi umukenyezi asigarara arabaneza umuryango ku buryo atacononekara
mu rugi wanje n'ukuri ndashima nkakenguruka kuko iyo ntahari nsanga ibintu bitomoye bitunganye nukubera ubuturondera twese mukenyeza ararondera najewe nkarondera hanyuma tugasha duhuriza hamwe twese kandi niyo ndiho najewe ibintu biratungana mugabo umukenyezi ikakweri nukuri numuntu abungabunga ibintu mu rugo
Edouard Niyungeko umuhuza bikogwa mu ishyirahamwe FV Samy des Enfants mu ntara ya Bururi asanzwe anagenzura ayo mashyirahamwe yabo bakenyezi ashikiriza ko iyo ntambwe bageze ko iva ku nyigisho baronkejwe n'iryo shyirahamwe atanga karorero kumikoro y'imiryango yabo yisununuye
mu miryango amikoro yaradutse cyane nukuri yo tubagendeye turabona bakatubwira ati utaranza ngaha iyi migambi tutarabitangura twaba mu nzi itagira mu isima ubu iyi sima twayishizemo kubera ibikorwa dukora byibunguka dukoranye n'amashyirahamwe
yamara naho biruko hari n'abandi bagabo abona ko iyo umukenyezi aronsa amahera gwiwe yo mutera kudaha icyubahiro uwo bubakanye kuri ibyo Edouard Niyungeko anamenyesha ko batanga inyigisho kubijyanye n'inyifato y'umukenyezi mu rugo kugira ngo amafaranga aronse natume habo kutumvikana mu muryango ahubwo umuryango urushiri zaho gutera imbere akanasaba ahubwo abandi bakenyezi kwijukira amashyira hamwe kugira ngo bagire icyo baterereye mu iterambere ry'umuryango
Vestine Butoyi tugukengurukiye nino ngaha makuru twateguriye kuri no murango agarukiye ariko kuba yasamye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize mu ntarangozi havugwa abantu 14 bahagaritswe n'igipolisi muri komine ya muri komine yo muri yo ntara imvongo n'umuntu yishwe haraheze iminsi 5 muri komine ya Busiga igenekezo rya 10 gitugutu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara zo mu mutwe mu ntara ya Gitega abantu barenga 3000 ngo nibo bamaze kwakigwa bakanavugwa mu kigo kiraba izo ndwara mwumvise ko amashirahamwe aterera cyane mu iterambere ry'umutikenyezi Vestine Butoyi yatugejeje mu ntara ya Bururi twakengukiye mwebwe mwaduteza abiri nkengurukire Placide niyo yahagarikiye nayo Dorine Uwimana ari mu buhinga bw'ivyuma shari makoto twari kumwe kuri mikro na Gahwane